Ejo mushikiranga njya vuga ngo nta nama ngo zateguye byo koraniro kaminuza sivyo kuko itariki 16 z'ukwezi k'umunani mwaka uheze itariki imwe y'ukwezi kwa 11 2022 nyene n'itariki 11 z'ukwezi kwa mbere uno mwaka itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri n'itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu ibiro bikuru by'umugambwe twarakoranye mu byigwa harimo icyo kijanye no gutegura ikoraniro kaminuza. Biratangaje cyane kubona abo bantu bavuga uko mu gihe twicaranye mu ikoraniro kaminuza itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu bakanaterera ibyiyumviro mu mpinyanyiro z'amategeko y'umugambwe iminyanyiro zemejwe 100% n'abari bitabye ikoraniro kaminuza hanyuma inyuma y'ukwezi n'inusu kurenga bakavuga ngo ntibyaciye mu mategeko. None baragiye mu bitari mu mategeko baranaterera ibyiyumviro bitari mu mategeko baranavyemeza. Agira kabiri amategeko y'umugambwe uko yubatse aratomora neza yuko ikoraniro kaminuza ari urwego rukuru rw'umugambwe. Ni ukuvuga nta muntu ashobora kuvuguruza iby'ikoraniro kaminuza ryapfunditse. Nicyo gituma rero bitangaje kumva yuko abo bantu bavuga ngo barabyanse kandi ari bo babifunditse bari bo babifunditse kandi bazi neza yuko urwo rwego rwabifunditse ari urwego ruri hejuru y'urwego bitwa yuko bari bavuga yuko barimwo n'ibiro bikuru by'umugambwe. Ikigira gatatu ni uko umushikiranganje avuga yuko bamwitwaye ko mugabo akabatigeze yumviriza umugambwe kuri ibyo baba baragiye kwitwara nabo bitwa ko bitwaye ntibigeze babimenyesha umugambwe titwego trafic ingorane ukunuku nuku. Ibibazo rero ukuntu biri umushikiranganje ashobora kwinjira mu itunganywa ry'umugambwe igihe hari ikibazo c'amacakubiri ashingiye ku moko cyanjye ku ntara cyanjye ku madini. Ibi bibazo nta bihari mu mugambwe senere abo bantu ngo nuko ngo batibona mu nzego nshasha. Ibyo rero umushikiranganje bavuga ntibaramutaye mu rudubi afata ingingo gihuti huti ndetse anarenga amategeko uko yanditse.
Abo bantu bavuga ko batisanze mu nzego nshasha nico conyene bitwaye bahora senere agatorwa sa canke hariho n'ibindi mwari musanze mupfa mu rugambwe indani bitamenya bari hanze.
Ibyo nibyo bavuga hani nabo bakavuga ngo barakumiriwe mugabo nakubwiye yuko nta wigeze akumirwa muri bo. Ibyo twavuganye imbere yuko tubandanye ibikorwa byo gutegura kongre no kuvuga inama twagiranye nabi tariki 17/18 z'ukwezi kwa kabiri n'ubundi bari bagiye kuja kubesha umushikiranganje mwaburizemo isabukuru rya kane. Hanyuma umushikiranganje adusaba yuko tuvugana ibyo bibazo bya biri hagati yacu bibanze bive mu nzira tupfundika yuko ibikorwa byose tuzobikorera hamwe ko ibyo bintu byo kugomba kwigira akazi kabo ko bobiheba hanyuma ibikorwa byose tukabikorera hamwe. Mugabo ibyo ntibashatse kubikurikiza babyemeye batavyemeye uko babandanije ingendo yo kuguma bigisha hirya no hino urwanko bandika ibintu bagaca bacisha ku bandi bantu ngo nimushire ku mihora twagira ibikorwa ntibabyitabe. Ibyo rero bikagaragara yuko mu by'ukuri bafite kumbura kandi kantu batumbereye tutazi impamvu waba gatumbereye. Twebwe rero si ukubera rero badashatse gukora ibikorwa tw'umugambwe woca uhagarara kuko umugambwe si abo bantu bangahe umugambwe si urwego rucanye ruriya umugambwe n'abanywanyi babo bose
mbe abanditse
bangana ibikorwa turabandanya ibikorwa abagomba nabo kuja mu bindi tukabarabisha amaso.
Bangana gutega agatorwa sa abandikiye ubushikiranganje
amatwa asumira ngo n'abantu bashaka ku munani abantu munani rero niwo barutisha ikoraniro kaminuza cyajemo abantu bavuye mu mihingo yose y'igihugu.
Abo munani bari basanzwe bari mu nzego imbere y'iryo koraniro bari bafise ikibanza
yego bari basanzwe bari mu nzego kandi n'ubu uko amategeko atunganije bari mu rwego mpanuzwa jambo rukorana n'ibiro bikuru ariko turetse n'ibyo umuntu nawe umunyamugambwe kubera ari mu rwego ko imiliyoni n'imiliyoni z'abarundi bari mu mugambwe senere bose ntiboshobora kuba mu nzego kuba rero bitwaza iki cyangwa bitwaza kiriya baribagira yuko amategeko yo nyine ubwayo ukuntu yanditse uko data wanjye bavuga ngo amategeko muri 2019 ingingo ya 47 iraha uburenganzira umukuru w'umugambwe kugena no kurangiza amabanga y'umukuru y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe yabari mu biro bikuru by'umugambwe yabarongoye intara yabarongoye amaprovensi yabarongoye amakomine mu ntumbero yo kubahiriza yuko intara zose ziserukirwa. Uyu munsi rero nimba intara zivuye kuri 18 zigaca kuri 5 byumvikane yuko hariho abashobora guhindurirwa amabanga kandi ibyo ni ibintu bisanzwe mu bari basanzwe bari mu rwego rukuru rw'umugambwe rwego shingwa bikorwa rw'umugambwe hariho babiri bari muri izo nzego shasha abo bandi none cyoca kibicago cyoje kibicaha ku buryo baca bavuga ngo umugambwe ngo ntagishobora kugenda ngo bitabaye uko babishaka.
Hanyuma bimwe mu byari byafundikiwe muri ayo makoraniro abiri ubushikiranganje uvuga ko butemera hari gishobora kubera intambamyi umugambwe
ndana kiba cyo intambamyi kuko ikoraniro kaminuza ryateguwe rifise ikibazo kimwe cyonyine kwari kuhinyanyura amategeko n'amategeko arugo y'umugambwe yo muri 2019 kugira ngo tuyaroranishe n'ibwirizwa ry'igihugu tuvuye ku maprovensi 18 tugiye ku maprovensi 5 tuvuye ku makomini 118 tugiye ku makomini 22 amazone araduza baye 151 imitumba 3044 twebwe rero twisunze iryo tegeko rifise ingaruka kuri no ku yandi mategeko y'igihugu hari mesha zosubirwamo azohenyenjwa gushashiye nk'irigenga amatora irigenga amakomine n'ayandi twebwe ntitwari gushobora kuguma turi mu ndinganizo y'amaprovensi 18 kandi hari amaprovensi atagiye kuba amaprovensi 5 hagiye kuba amakomine 22 ibyo nibyo twumvikanye baraterera n'ibyumviro kandi birajamwo hanyuma biremezwa 100%. Mu ngingo rero zapfunditswe nuko harimwo ingingo mu ikoranira kaminuza ya 12 13 harimo ingingo ivuga yuko mu kurindira ko inzego zose zicaho ko ikoraniro kaminuza rihaye ububasha umukuru w'umugambwe kutunganya gushasha inzego z'umugambwe kuva hejuru gushika hasi mu ntumbero yuko umugambwe uja udaca kubiri n'iryo bwirizwa rishasha rigenga imihingo y'u Burundi. Ibyo twarabyumvikanye bigiye gushyirwa mu ngiro rero niyo rero bamwe baca bumva rero yuko ngo bitoshoboka bagaca bikoreho kumushikiranganya nk'uko babona ko n'ubwa mbere bamukoresheje isabo kuri gasiba bati rero n'ubu rero ibintu tujuragize umugambwe ntawuzi rero intumbero bafise mu kurondera gukora ibinyuranye n'ibyo byotuma umugambwe utera imbere.
Nibere ririkorera yagabukebuke n'abazohava bagaruka mu kumvikana canke hari n'ingendo mwigeze kubwira ijwi rya Amerika ko mwibaza ko arabashaka gutatanya umugambwe ga Honorable Agathon Rwasa.
Twe tubona yuko ari abantu bafite intumbero yo gutsambura umugambwe, tubona kandi ko ari abantu baba bariko barakoreshwa kuko nta kuntu twari kwicara tukavugana uko tugiye kubyifatamo tugakorana ibikorwa tukaja no mukoraniro kaminuza turi kumwe mugabo tugize ngo dutunganye amakoraniro mu ntara 5 ukabona hatangwe kujamo ibintu byo kwisibisha atambo atampamvu.
Ubu rero ikigiye gukurikira muri SNL nicahe uzosura mwongere mwicare mu bivugane ubushikiranganje murategekanya kubwicarika mukicana mukavugana canke
twebwe imiryango ngoma yuguruye bashatse gusubiza ibirenge hasi ibibazo tukabyiga tukabitorera umute turi hamwe icyo kirakunda ariko icyo kidakunze naho turakoresha amategeko kuko hari twarashyizeho umugwi ushobora gukurikirana ibyo bibazo hanyuma ukazotanga icyegeranyo mu biro bikuru hanyuma ingingo zigafatwa.
Honorable Agathon Rwasa mutwara umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe kuri aka kanya muduhaye.